Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri wa 2024 rusama umwaka wa 2022 ayo twateguriye uyu munsi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ikibazo cerekeye amafaranga ahembwa abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique cagizwe ibanga n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Musiguro zatanzwe kuri wa mbere n'umushikiranganje w'igiga cya leta imbere y'abashingamateka ati uwifuza kumenya ibijanye nayo mahera yoshikira ubushikiranganje bubijejwe. Ubujanye n'ubutungane n'agakuru keza mu bakorewe amabi mu Burundi n'inzego za leta kuva mu mwaka w'2015 kuko amadosiye y'abakoze ayo mabi agiye gusubira kwigwa na sentare mpuzamakungu mpana vya CPI. Muraza kuvyumva uko bisigurwa n'umwe mu washingwa manza baburanira imiryango y'abakorewe amabi inyuma mubonano bahawe uyu munsi ku cicaro cyo sentare. Ibitungwa navyo bigizwe n'inka, impene n'intama n'ivyemerewe kuva kuri wa mbere kugurishwa mu ntara ya Muyinga kubera ingwara yateye muri vyo mungingo yasohowe n'ubushobozi bw'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara buvuga ko bariko barakora ubushakashatsi kugira batuze iyo ndwara kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaramutsa mwese duhera hariya mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ikibazo cy'amafaranga yinjira mu kigega cya leta azananye mu basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique cyagizwe ibanga rya leta uko niko umushikiranganje ajejwe igega cya leta yaraye abisiguriye inama nshingamateka hari kuri uyu wa mbere. Domitien Ndihokubwayo yabwiye abashingamateka ko inyishu y'icyo kibazo atoyitangira mu nama nshingamateka akavuga ko uwo kwifuza kumenya amakuru yuko ayo mafaranga atunganijwe yotumbera mu biro by'ubushikiranganje bubijejwe. Ni inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Icyo kibazo cyabajijwe n'umushingamateka Pascal Gikeke mu gihe inama nshingamateka yariko isuzuma ikoreshwa ry'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'2020 ushira uw'2021. Uwo mushingamateka yifuje kumenya uko amafaranga azanana mu nteko z'igihugu zagiye kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique akoreshwa, agasaba ko umushikiranganje ajijwe ikigega cya leta yotanga umuco.
Ngiye kuraba amafaranga yateganywa yo kwinjira yinjijwe na amisome cyangwa minisita avuye muri izi nteko z'u Burundi zagiye gufasha mu bijyanye no kugarukana amahoro umutekano muri Somalia na Centrafrique harategekanijwe imiliyari 3 zashobora kwinjira, ariko ugiye muri execution na realization hari ubu kandi tuzi yuko izi nteko hariho amafaranga zinjiriza igihugu kandi hariho n'ibigwanisho by'igihugu bikoreshwa n'izo nteko ziri ibyo bigwanisho nabyo birakoteshwa bikari naho nyine ntaho tubona amafaranga yoba yarinjiye mu kiga cy'igihugu ku bw'ibyo bigwanisho by'igihugu byagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique.
Umuco wasabwe n'uwo mushingamateka ntiwahuye uboneka muri iyo nama nshingamateka yari yatumiwemo umushikiranganje abijejwe. Domitien Ndihokubwayo yishuye abwira abashingamateka ko ari banga atocishurira mu nama nshingamateka ikoranye. Yasavye ariko ko umushingamateka yoshaka kuronka ayo makuru ku gatwe kiwe yotumbere mu biro vy'ubushikiranganje bubijejwe.
Nigeze kuvuga yuko yakushobora kuvuga umwana w'umuntu kandi ibyo turiko turavuga byose bigeretswa gushikira abari bo bose mugabo ufite ikibazo arashobora kugushikira ukashobora kumuha inyishu abazozikamiza.
Mwomenya ko mu gitabo cerekana uko ngene amafaranga yinjiye mu gihugu atanahamwe hagaragara uko angana n'ico yakoreshejwe. Integuro nayo yibwirizwa ritunganya amafaranga azokoreshwa muri uno mwaka ugiye gukurikira ikaba yavuye yemezwa n'iyo n'amashingamateka ku bice birenga 75% ku ijana.
Arakenuye Pierre Gahungu mu gisata cy'ubutungane amadosiye yerekeye amabi yabaye mu Burundi kuva mu 2015 agiye gusubira kwigwa mu minsi iri imbere bivugwa n'ababuranira imiryango y'abagiriwe ayo mabi inyuma y'umubonano bagiranye kuri wa kabiri n'abagize ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI irirahe mu Buhorande kubwo umushingwa manza Omer Niyongere umwe muri bo abakorewe ayo mabi botekana kuko ababikoze bategerezwa gukurikiranwa n'ubutungane tumukurikire.
Uyu munsi twaje irahe ku cicaro cha sentare mpuzamakungu mpana vyaha kubonana n'ibiro by'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha kuvaho batanguriye kwakira abantu mu biro byari byarahagaritswe kubera
ikiza cya COVID-19.
Twaganiriye n'ibiro by'umushikiriza manza wa CPI aho batubwiye ko nabo nyene amatoza yatevye bariko baragira kubera yuko batashobora kugira ingendo zitandukanye kugira bashobore kuraba ibyemezo baba bafise bashobore kwakira abantu batandukanye ariko batwijeje yuko idosiye y'u Burundi cyo iratera imbere ariko bituma rero dusabye imiryango yabuze ababo n'imiryango ababo bahohotewe kuva mu gwimo gw'2015 yuko borema bakizera bakarindira ubutungane kuko mushikiriza manza mushasha wasanari muzamakungu mpana vyaha ashaka yuko dosi ikogwa neza aho ibyangombwa byose biba bikwiye bashoboye no kuba bafise ibyemezo byasuzumwe neza arico gituma dushaka kuremesha imiryango tubabwira yuko dosiye y'u Burundi iri kuratera imbere muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha.
Umushinga wa manza Armel Niyongere. Tubandanye amakuru kuri inkuru ciye ku masonga. Umushinga mateka Olivier Suguru niwe yatowe kuri wa kabiri ngo arongore ihuriro ry'abashyirahamwe yabikorera ivyabo CFCIB. Uyo yatowe akaba yari yitoje ari umwe gusa inyuma yaho umugujejwe gucungera ibijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko muri iryo huriro. Bankiye kwitoza uwitwa Jeanette Karekinyana yahoze ari cegera c'uburongoye iryo huriro CFCIB. Mu bantu batanu rero batowe muri iyo komite nshingwabikorwa ya CFCIB akaba atamukenyezi n'umwe arimwo.
Inzamba.
Turabandanya amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba mu buraruko bw'igihugu. Uruja n'uruza rw'ibitungwa no kubidandaza kwaraye rubujijwe ikaba ari ingingo y'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga kubera indwara ya karanda yateye inka, impene n'intama. Iyo ngingo abayifashe bavuga ko bariko barakora ubushakashatsi ku bitungwa kugira iyo ndwara bayimenye bongere bayituze. Mu ntara ya Muyinga iyo ngingo ikaba ifashwe inyuma y'intara za Kirundo, Ngozi na Kayanza. Nimuri tubaza mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze.
Ubwo rwandiko rubuza uruja n'uruza rw'ibitungwa mu ntara ya Muyinga rwatewe kigikumu na engineer Roger Sendegeya arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara hamwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa. Nayo muri urwo rwandiko basigura ko iyo ngingo ifashwe kugira ngo bazitire bataronegwa kuko indwara yateye ibitungwa bavuga ko ishobora no kubangamira amagara y'abantu. Basaba abanyagihugu bose bo mu ntara ya Muyinga Yinga gukurikiza izo ngingo uzo zirenga ko nawe akazohanwa bikomeye. Bimenyetso by'iyo ndwara igitungwa kigifatwa kikava umuna, umuriro, kutamase avanze n'amaraso igisubire kurisha mu nyuma kigapfa. Iyo ndwara bavuga ko ari nyonko yo mu bihugu biraho bita Rift Valley imaze kuvugwa mu ntara ya za Kirundo, Ngozi, Kayanza, Karuzi, Cibitoki na Makamba. Ikaba imaze guhitana ibitungwa birenga ijana nkuko biherutse gushikirizwa na Serge Nkurunziza umunyamabanga mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Iyo ndwara ikaba iteye inyuma ikiringo kidashika umwaka hafashwe ingingo yo kugaburira ibitungwa mu ruhongore. Abahinga mu vy'amagara y'abantu bavuga kandi ko iyo ndwara ishobora kugira ingaruka zitari nziza ku bantu bo fungura inyama z'ibikoko biba byishwe n'iyo ndwara.
Arakoze Jamari ndabashinze tubandanye amakuru hariya mu manuko b'igihugu imyidogo ni yose mu banyagihugu biyunguruza mu gisagara cha Rumonge bakavuga ko naho igitoro cabonetse abakoresha ivyuma byo kuyunguruza bubu batagabanije amafaranga yo kuyunguruza basaba bajejwe intwaro gufata mu minwe ico kibazo mu ntumbero yo kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta ni nkuru ya George Nimenya
kuva ku munsi wa kane windwi iheze gushakuru no wa mbere ibitoro byo mu bwoko bwa essence na mazutu byariko biratangwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge ariko naho biruko nta cigeze gihinduka ku mafaranga yo kwiyunguruza abanyagihugu bagatangarira rwo ku mafaranga atangwa mu bava ngaho mu ntara ya Rumonge baje mu gisagara cha Bujumbura hariho hagati y'ihumbi umunani n'ibihumbi icumi ariko igiciro cashinzwe na leta kingana n'ibihumbi bitandatu eka n'abaje mu zindi ntara nka Bururi na Makamba igiciro nticigeze gihinduka nkuko byemezwa n'abafata ingendo
abashoferi badusigura yuko igitoro cyakenye ko takihari ari nacyo gituma abaduzi ugasanga kujumbura gushika mu Rumonge n'ibihumbi cumi ibihumbi munani mwanyinyuranye cyangwa ibihumbi icyenda ariko rero ikibazo gihari ni uko n'igihe ama esansi abonetse amazutu abonetse peteroli ibonetse ntibigera bamanutse ibyo rero biradutera ingorane mu gihe turi mu bukene budasanzwe byaraduze ibintu byose twe twasaba yuko leta niyifashe niyikore uko bishoboka byo kose igerageze gucungera ibiciro ibiciro cyane cyane bidahindurika kuko biratuma n'ibindi bintu bikaribimba nk'ibifungurwa cyane cyane ibyo umuntu akenera kuko iyo bagenze umuntu avuye kubirangura nawe ashyitse akiduzi rero twasaba abajejwe intwaro mbere no mu gikori bakore ibishoboka byose kugira ngo ibiciro bishobore kubahirizwa nk'uko byashinzwe na leta
abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro gufasha kugira ngo ibiciro byashinzwe na leta ku bijyanye no kwiyunguruza byubahirizwe mu gihe ibitoro biba byabonetse kuri iyo myidogo yabo biyunguruza n'imodoka ziyunguruza abantu mu ntara ya Rumonge uruganda rwa radio inzamba gato yakawe wakuye kuri telefone consolateur Nitunga uramatari w'iyo ntara ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure
George Nimenya arakenuye tukiri ngaho umwanuko bw'igihugu abariko barubaka ibibanza bahawe mu isoko rishasha ryo muri quartier Nyaburumba iri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bariyamiriza ingingo yo kwakwa ivyo bibanza isoko ryo kubaka ivyo bibanza barihaye ishiramwe Mitracom naryo rica gishingira amafaranga y'umurengera rifashijwemo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri kino gihe bariko babwira abahawe ivyo bibanza ko udashoboye kwishura amafaranga yatekanijwe yosubiza ico kibanza ido nido na Vanessa Muhiteka
abo bari mu bahawe ibibanza mu isoko rishasha ryo muri iyo quartier ya Nyaburumba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bariyamiriza iyo ngingo yasohowe na Mustana wa komini Makamba abicije mu ikete ryo kuri wa 21 bamenyesha ko iyo ngingo ari yagahotoro kuko mu kubaka aribo bimenye ibikenewe byose icatumye badashobora kunyarutsa ibyo bikorwa byo kubaka ngo byavuye ku burongozi bwa komini Makamba bwabazaniye ishirahamwe ribubakira ku mafaranga y'umurengera kubera uwuhawe isoko arisoma mbiki w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi aho bakavuga ko akazu kamwe k'ubudandarizo kahawe igiciro cy'amafaranga miliyoni 3,650,000 ariko abo bini ibanza bakabona ko katonashikana amafaranga miliyoni 2 mu gihe byoba bikoze mu muco bavuga ko bagerageje kwiyamiriza iyo ngingo yo guha ishyirahamwe Mitracom iryo soko kuko ryaza amafaranga y'umurengera ariko Mustana Zuwina irakiza akaba atabumvirije ibyo rero byo guha ibibanza abandi mu gihe abatari bake basa n'abariko baraheraheza ibikorwa byo kubaka ngo byoba bituruka ku ishari ry'abari mu burongozi bwa komine Makamba hamwe n'inama manutwa jambo yayo kuko abafise ibibanza ahanini ari abanye mu nama manutwa jambo y'ibihumbi 2015 gushika ibihumbi 2020 ngo bihaye ibibanza umwe umwe birenga bitanu muri iryo soko. Aba badandaza bakavuga ko bariko baragwa mu mumorero z'amatati ari hagati y'izo namamanutswa jambo zibiri ziganjemwo abo mu mugambwe CNDD-FDD. Basaba ko isoko rya Nyaburumba ryo kubakwa ariko batabanje kunyaga abahawe ibibanza mu kububakira ku biciro by'umurengera. Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone umusitanwa wa komini Makamba Zuwina Irakiza kugira agire ico ashikirije kuri ico kibazo ruramukena.
Arakoze Vanessa muhiteka mu gusozera aya makuru twashikirize ayajanye n'inkino. Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB aremeza ko iryo shyirahamwe arongoye rizogira ingorane z'uburyo mu gihe u Burundi buzokwakirira inkino mu kindi igihugu. Ibyo bivuze kuri no wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ni mu gihe u Burundi buriko buritegura kuja mu higanwa k'igikombe cya Afrika kizobera muri Cote d'Ivoire mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Umviriza Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Ibizo gukinira hanze ntuzoronka numa gutiza stade urariha nacyo gituma nk'iyi match tuzokinira i Dar es Salaam ni 2 million y'amashiringi umva ni apepre na 9500 dollars ucushiramo rero ubundi buryo kuko nitwe twakira mugabo urumva wagiye kwakirira mu rugo rw'undi mugabo uce wumva amakondisiyo amwe ashobora kuguha no kuvuga ari baba polisi ama escort security kuri stade aho mugire ya reunion technique zo surumba ni wewe umva rero rimwe na rimwe namwe muze muratwumva nico gituma iyo tuguze yuko hari aho usanga turi ko turaniguwa vubi si twebwe ni kubera le condition tuba turi ko turakoreramwe ziba zitoroshe uraje aho kane gusya mugabo uri obligé kubikora kuko hagize kiba ntuvuga ngo bakinye mu mahanga hajya ni rwanyu niho muhira ari muhira rero il faut que toutes les conditions ziba ziri reini kugira match ikinwe neza nico bituma uzosanga rero twitwa ngo twakiriye muri Tanzania uzosanga uburyo twara dukoresha ha iwacu bushobora no kwigwiza na kabiri kubera tugiye hanze.
Mwomenya ko urukino rwa mbere u Burundi buzokinana na Namibia igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatandatu urukino rwa kabiri u Burundi ukazokwakirira Cameroon mu gihugu cya Tanzania igenekerezo gicenda uko kwezi nyene kubera ko u Burundi atakibuga na kimwe gikwije ibyangombwa gifite gushika uno munsi. Ningaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza nakoze mwebwe mwese mwakurikiye Eddie Claude Nazwe nabashikirije ndabifurije amahoro ahiwanyu naho ubutaha.